ubukene bw'itoroco mu bwoko bwa essence bumaze amezi atatu yose bwibonekeza intara ya Rumonge mu manuko bushyira uburengero isanzwe ikorwamo urucuruzwa cyane kubera iri ku nkengero y'ikiyaga Tanganyika n'imigwa mikuru ya politike n'iy'ubutunzi Gitega na Bujumbura niyo yibonekeza kurusha ubukene ariko no mu zindi ntara haravuga ubukene bwa essence nk'uko amasoko y'ijwi rya Amerika mu Kirundo na Ngozi mu buraruko babivuga hatibagiwe mu ntara ya Muyinga mu buraruko bushyira ubuseruko mu Kirundo na Muyinga mu masoko yacu akora ku bitaro bitandukanye yatashimye ku mwidondoro wayo uje ahabona yatubwiye ko muri zindwi zibiri ziheze hari abagwayi bashengeye bitewe n'ikena ry'igitoro kubera za ruseha ni hatabitoro zigira akenshi abana n'abakenyezi bibungenze barakunda kwitaba Imana bitewe n'uko bataronka uburyo bwo gushika ku bitaro bikuru by'intara birababaje ibyo tubona niko bashikiriza mu ntara ya Makamba mu manuko ho muri iyi minsi nta nima rya esanse riharangwa igitoro cy'isongo kirabonetse kimara umwanya urumero mara nk'uko bimenyeshwa n'abahaba bamwe mu bafite ibipevu byo kuroba n'abakoresha imashini z'ugusi yabidogera abategetsi b'iyo ntara kubona barabujije abatwara igitoro mu mabido bavuga ko kizira kikazirizwa gushira esanse mu mabido kandi kuyikene yabwirizwa kuzana icyuma ciwe kayinywera kuri sitasiyo mutubwire namwe ingene tuzoterura ubwato bukava mu kiyaga canke imashini isya bikaza kunywa igitoro abategetsi barakwiye korosha ibintu niko bidoga bamwe mu bagendesha amapikipiki imiduga na za tukutuku z'amapine atatu vyunguruza abantu n'ibintu bicishwa amafaranga bavuganye n'ijwi rya Amerika bamenyesha ko bashobora gutondera igitoro amasaha arenga atandatu bakemeza ko bigira ingaruka ku buzima bwabo
umugore wanje ntafungura
na kamara maza kuko nkaje nahashitse kuva isaha zitanu ubu ukabona amasaha tugeze usanga imoto niyo yaritunze umuryango mwa gushika nk'izi saha ntararo wija wibaza ingene umuntu aza gushobora gufungurira umuryango aha turi mu kajembegete ntawolabuka nta n'uwogera n'ica
kazi gasa n'akahagaze turaza tugatonda tukakibura tubibona uko
twebwe abamotare n'abanyagihugu birabashikira twabice bibagora kuyungurutsa
iby'igitoro murumenga ni ndase kubera kuko umuntu arahagarara nk'amasaha nk'atanu yose atararo urumenga ni hatari ku buzima bwanjye ntibanzaniye ingaruka none yashyira ntonze inzi ko ngiye kurondera rasiyo nkirirwa nicaye muri sitasiyo sindonke
bifite byinshi byica isaha zo gufungura zageze sindaronka n'igihumbi cyo kurya icya kabiri bene ibyuma baba badusaba amaveresema amabirese matuza kuronka
umushinganje w'amasoko ntanga nguvu aremeza ko ari ubukene bw'igitoro Ibrahim Wizeye asigura ko buterwa n'uko igihugu chance kuduza ibiciro kandi ku isoko mpuzamakungu vyaraduze aha yayatumwe ko n'abakenguza amateka ku bakano heze
aho nyene ndi muri Tanzania ngira n'indi etude kuya mega muri Tanzania ubwo sivyo bigiriye reka ndabe mu Rwanda naho j'envoyé mon chauffeur kubaza umushoferi w'uministre Rwanda kwari kumwe muri iyo nama mbariza mu Rwanda byifashe gute iritsiro mu Rwanda ni 188 esanse mazutu ni 448 3,5 biturna autour ya 3000 nefsa 3600 mazutu biturna autour yayo nkubu ndafise pressure ngo tudugiriza structure les importateurs wewe nta kindi araba ndugiriza pourquoi parce que au niveau mpuza makuchaduze
Wizaje rw'ubushikanganje burabe igitoro yemeza ko igihugu gitakaza miliyaridi ya 3 yose ku kwezi kubera haramatagisi cyahevye.
Ugacomba muri Tanzania kandi ariyo hagufi y'inya igitoro kirazimbye. Byumvikana ntacyo tutariko turakora kugira bene igihugu borohegwe. Je vous apprends que dufise amapoint amamwe twahevye ku mataxe du par mois ubu ndiko ndavuga turiko duhomba 3 miliyari par mois kugira igitoro kigume kikiri kwa ya prix à la pompe i Bujumbura. Beje harabibaza ati co tuma kija kuri iyo prix nkijya a yo muri Tanzania mugabo kikaboneka bakibagirwa yuko gishobora gutuma d'autres produits tributaires ku gitoro zose ziduga gushika ku biharage gushika ku munyu gushika ku ma déplacement mubona n'ibiyeri umwe n'ibintu nawe agisomye azoduza ikiro cy'ibiharage
ubundi hari amafaranga yagenewe kugura igitoro cy'intega bizoza cikorwa ko mu gihe cya Kenya ubu bigaga birera nk'uko umushikanganje avyemeza
ahisonga c'est vrai twari dusanzwe dufise ama réservoir y'igitoro nk'uko kandi tuyafise i Bujumbura nta gitoro dufise ntabwo ama réservoir tuvuga nta yahari ariko turiko turiga ukuntu tuconstitue effectivement le stock stratégique y'igitoro ngaha ukuntu wabwira yuko le stock carrément ishobora kuba yaraheze
ubukene bw'igitoro bwatumye ibiciro byo kwiyunguruza biduzwa kugera ku mafaranga 200,000 ku ngendo ndende hagati y'intara n'izindi mu gihe mu mijyi ya Bujumbura na Gitega mu nkengera zaho ingenzi za bwijwi rya Amerika ku biciro ku mapikipiki tukutuku no mu matagisi byadubwijwe hagati y'amajana atatu n'igihumbi bamwe mu bacuruzi igitoro batashimye ko mwidondoro wabo uje ahabona bemeza ko ubukene bw'amafaranga y'agaciro canke yo kutayahabwa ku gihe ni banki nkuru y'igihugu ariyo mpamvu nyamukuru ituma igitoro gikena eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.